Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamara na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Jeudi Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro wanyu mu ntara 10 munsi mu Burundi impingira cari ndende kugira ngo ico gihugu gishike kwihangiro risabwa n'ishamwe mpuza makungu gita magara y'abantu OMS kwijanye n'incancu
hamwe hamwe n'ubu hariho imigu y'abantu bagikurikirana kwemera nibaza koba tajanye bamwe bita abemereza zibiya baracyabaye intambamye.
Uyu ni Tade Ndikumana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza cha sida mu gihugu cy'u Burundi avuga mu zimwe mu ntambamye zituma hari abantu batari ko barahurumbira incancu turabigaruka ko hanze hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko abantu bitwaje birwanisho bateye ikigo kivura abandi uyu mugera wa Ebola mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo kuwa gatatu baragiturira imbere yo gutana mu mitwe n'abajeje umutekano. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu. Ibiranga barwanyi n'imvo yatumye babikora ntibiramenyekana. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yavuze ko abagwayi 38 bakekwa kuba baranduye Ebola hamwe n'abandi 12 batowe uwo mugera bari muri ico kigo igihe ico gitero caba. Yavuze ko bane muri abo banduye bahunze kandi abandi baracarondegwa. Nta numwe muri abo barwayi canke mu bakozi yakomeretse nkuko vyashikirijwe n'uwo mushikiranganje ishami ry'abafaransa ry'abaganga batagira imbibe MSF Médecins Sans Frontières rirongoye ico kigo hamwe rifatanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu barateye ivyatsi ico gitero. Ico gitero cabire mu gisagara ca Butembo kigize kabiri muri inondwi kibaye mu karere ko mu buseruko kavugamwo Ebola. Perezida wa Irani Hassan Rouhani yase kwemera itanga imihoho y'umushikiranganje migenderanire n'amakungu Mohamed Javad Zarif mu rwandiko rwasohowe ejo kuwa gatatu n'ikimenyesha makuru cha leta. Rouhani havuga ko kwemera itanga imihoho rya Zarif bishobora kubangamira inyungu z'igihugu. Yongeye avuga ko Zarif ari umutegetsi akomeye azi kurwanira igihugu cama cabangamiwe na leta z'umwe za Amerika kuva muri ico kibanza cyo cabituma hari bidurumbana. Zarif ntamvu yatanze yamusunitse ku munsi wa mbere gutanga imihoho. Umuhanuzi mukuru w'ibiro by'umukuru w'igihugu White House yarabonanye ejo kuwa gatatu n'umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite. Bubaye ubwa mbere babonana kuva mu kwezi kwa cumi hishwe umenyesha makuru ya muka muri ico gihugu yakora muri Amerika yitwa Jamal Khashoggi. Ibiro vya perezida wa leta z'umwe za Amerika White House vyashikirije ejo kuwa gatatu ko abategetsi babiri bavuganye ku bintu bitandukanye Riyad harimo gushinga imitahe mu karere ko mu buseruko bwo ati hamwe n'utwigoro two kuzana amahoro muri ako karere. Ntacu bavuganye ku rupfu rwa Khashoggi, urupfu rwavuzwe cyane kandi rwahungabanije imigenderanire hagati ya Amerika na Arabia Saudite. Kushner, umukwe wa perezida Donald Trump, ari mu rugendo rw'imisindwi mu karere k'Abarabu aho azogendera ibihugu byo mu kigobe c'Abarabu bicuditse na Amerika. Uyo ni nawe rero umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ari vyo White House. Kushner ntiyatangaje ibiri mu mugambi wa Amerika wo kugarukana amahoro mu karere, ariko yavuze ko abanyesirayeli na Palestina bakwiye kugira ico bumvikanye ko. Radijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mushobora kutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze tuyahere mu yumbutungane aho rugereko rwa sentare nkuru mu gihugu cy'u Rwanda ruburanisha ivyaha vyambukirana imipaka. Rwongeye kwigeza inyuma isomwa ry'urubanza ruregwamo abayisilamu babarigwa muri 40 kuvyaha vy'iterabwoba mucamanza yavuze ko urubanza rwakomeje kuba rurerure bitewe n'ibitigiri vy'abaruguregwamo bararegwa gukorana n'imitwe y'iterabwoba ku isi nka Islamic State ibindi na mgenzi wacu Eric Bagirubusa yabikurikiranye
Bgaro bugira kabiri umucamanza mu rugereko rwihaye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka nibyo ku rwego mpuzamahanga yigiza yisomwa ry'uru rubanza impamvu yatanze bwa mbere arusubika ni nazo umucamanza yongeye gusubiramo umucamanza yasobanuriye imbaga yari mu rukiko ko we n'inteko baburanisha uru rubanza batarangije kunoza dosiye yarwo kubera ubunini bwayo ubunini bwayo nabwo burashingira ku mubare utari muto wabaregwa muri iyi dosiye imwe ku byaha by'iterabwoba Yavuze ko nk'abantu bagerageje uko bashoboye kose barara n'amajoro ashoboka bandika mu buryo bunononso y'urubanza ariko rwanga kurangira yavuze ko badashobora kwiha gutanga dosiye z'urubanza zitanononsoye kuko byazagira ingaruka ku baregwa bagaruka gukosoza amadosiye yabo umucamanza yavuze ko kugeza ubu iyo barebye dosiye yose basanga igizwe n'amapaje asaga 400 yibukije ko kwitondera urubanza bakarunononsura biri mu nyungu ku mpande zombi ari abaregwa ndetse n'urukiko kuko inteko iburanisha igomba gusuzuma ibyo burumwe mu baregwa yavugiye mu nzego zitandukanye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ndetse no mu rukiko ku byaha ashinjwa ndetse n'ibyo burumwe yagiye ashinja mugenzi we inteko iburanisha yiseguye kukuba urubanza rutararangiye maze yizeza ko ku munsi yimuriye nk'isomwa ry'urubanza buri wese azarara amenye icyemezo kizamufatirwa umucamanza yagize ati ntacyo tutakoze turi bakuri imanza tuzibamo ariko uru rubanza rwatinze kurangira witegereje ku maso y'abaregwa ndetse na bamwe mu bavandimwe babo n'icyemezo kitigeze kibashimisha habe na gato baranzwe no kuzunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi ku rubanza rwatinze cyane bamwe bumvikanye mu majwi yo hasi ko bitumvikana impamvu rubanza rwabo rutava mu nzira hagati mu kwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 nibwo umucamanza yasubikaga ku nshuro ya mbere isomwa ry'uru rubanza avuga ko kurunononsora byagoranye ahitamo gutanga itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri nabwo birangiye arusubitse nk'uko byagenze ubushize kuri inshuro nabwo kwinjira mu cyumba cy'urukiko ntibyari byoroshye kuko cyari cyakubise cyuzuye benshi mu bari mu rukiko barabavandimwe b'abaregwa bo mu idini ya Isilamu abaregwa nabo babarirwa muri 40 abashinzwe umutekano nabo batari bake haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo n'abandi bamwe bicaye hasi abandi bahagarara mu madirishya y'urukiko abaregwa babarirwa muri 40 barangajwe imbere na bwana Fundi Salimu biganje mu rugiruko rw'abasilamu bose bataye muri yombi kuva mu ntangiriro za 2016 bashinjwa ibyaha by'iterabwoba ubuheza nguni ubugambanyi gushishikariza abandi gukora iterabwoba no kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi ubushinjacyaha kandi bubakurikiranyeho kuba mu mitwe y'iterabwoba ku isi nka Islamic State uru ni urubanza rwakunze kubera mu muhezo ukomeye ku mpamvu ubushinjacyaha bwasobanuraga ko zishingiye ku mutekano w'igihugu abaregwa barimo batatu bari mu cyiciro cy'abana kwikubitura boherejwe kuburanira ukwabo mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali kubera ko batagejeje imyaka y'ubukure ubushinjacyaha bubwira urukiko ko bwageze ku bimenyetso bikomeye bishimangira uruhare rw'abaregwa ku byaha by'iterabwoba busobanura ko mu rugo rw'umwe mu baregwa hatahuwe akayabo ka miliyoni 2 z'amadolari buvuga ko yari gukoreshwa mu gukangura urubyiruko rwinjizwa mu mitwe y'iterabwoba ubushinjacyaha buvuga ko hari abafatiwe ku kibuga cy'indege biteguye kujya ku rugamba mu bihugu bya Iraq na Siriya ndetse n'abafashwe bari mu myitozo yo kugenda bavuga ko abaregwa bafatiwe mu Rwanda kure cyane y'aho icyaha bashinjwa bivuga ko cyagombaga kubera abaregwa batawe muri yombi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu ifatwa ryabo ryabimburiwe n'urupfu rwa Shehe Mugemangango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko mu mujyi wa Kigali uyu n'abandi bagenzi be ku ikubitiro bishwe barashwe mu bihe bitandukanye inzego z'umutekano zemeza ko babaga bashaka guturuka ubutabera Isomwa ry'urubanza rigemuriwe ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka. Ekwagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Ekwagira ubusa rakenuye tukabibutsa yuko abo bose 40 baregwa kuba barakoranye n'umurwi w'iterabwoba ku isi nka Islamic State bari baciriwe mu ntango imyaka 30 yo gupfungwa. Tumira mate gato hamaduce twerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Umutekano w'abacungera uruhongore kama rw'igihugu rwa Rubavu Parc National de la Rubavu mu rurimi rw'igifaransa urabangamiwe cyane muri no misi abahigi bakurikirana ubwoko bw'impongo ziboneka hake ku isi ugacusanga basa n'abasumbije inguvu abacungera ngaho abatari bake mu bacunga ubwo butunzi kama baramaze kwakomerekera co kimwe n'abarongoye urwo ruhongore bose bagasaba leta kongereza abakozi bacunga bibaye ngombwa ikabarekurira gukoresha ibigwanisho bicira umuriro nk'inkoho kugira ngo bashobore kwivuna umwasi mu gihe cyose yoza abagana ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yagendeye iyo parke ya Rubavu.
Abanyagihugu babana n'uruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu benshi bazi kuri parke ya Ruvubu bagizwe ahanini n'abahoze baba muri ico gice gikingiwe gushika ubu biracyabagora kwikura mu mutwe inyama z'ibikoko vyo mu ishyamba zahoze zibatunga buri munsi. Aba ni bamwe mu bacunga ubwo ruhongore.
Nirabegereye ngaha harabiyimutsapa ngaha bari basanzwe batunze n'aka kanyamanyere kaba ngaha. Ni kuvuga n'uyu munsi iyo babonye nk'ibyo bikoko mubonye kimwe turaraba bo babona ko ari imboga babona yuko nyene ari akanyama ashobora kubibonamo.
Nka zirya mbogo wabonye ubushobo bwe zishika hafi cyane. Hamwe bozimarira imbuto iri ngaha zirya zitwa bifred cap. Cap zisigwa yuko iza muri Afrika yera. Chawiba izitari mu karere zikazoneka mu Burundi
baragerageza guhangana nabo bahigi yamara umukenyuro babahinduriye ko ntubasiga marembe
ariko rero ni ntambara mu yimisi barahinduye systeme mbere twaragwana kuko twese twatuzinanye bakiruka bagahunga mugabo uyu munsi bakoresha ingufu nyinshi zo kutugwanya kugira ngo kumbure tubakire dusubire no kubakurikira umva bizinesi bakomeretsa abakozi bafu hariho umwe bateye icumu hariya hakurya hariho n'umusuperviseri wo ngaha nabo nyine batemye ukuboko hari n'uwundi muhunge cy'ubundi bakwise amutemye igipanga mu mutwe hari n'uwundi aho hiyo kandi nawe nyene bamukubise icumu hakwa kumuca intoke urubyo yose n'intambara turimo turagwana nabo bahigi barondera izo nyama kugira ngo bazishikire.
Uwitwa Karikera Gilbert ni umugarde umwe wahajya muri sosiyete gitera Nyabinazi muri komine Buhinyusa byarashitse bamutera icumu.
Kuneshwa nabo barondera ico rirenza mu ishyamba birafise imvo nk'uko abacungiye urwo ruhongore kama babimenyeshe
ubwaguke kandi yase nkanti miliyo wisa hegitari y'iparke yose aba garde forestier 40 ucawumva nawe yuko ni nk'umunani 10 mu ntara urumva ni bake cyane kandi batagira ubuntu dusaba yuko boshiramo abasore bakomeye bakabaha formation bikunze n'inkoho bagacunga neza iritunga ry'igihugu nimba hari ugize guti baba bamubonye nk'ejo bakamufata sezo kurasa abantu mugaha harimo no kwikingira
harakenewe kabisa abakozi uzana abakozi jana vya nitende sico cyonye ntakaboneka n'uburyo tuvuge mwe de placement imodokari n'amapikipiki ku bantu bamwe bamwe nk'abashefu kugira ngo bakurikirane ibintu amakinga ku bagarde
uko kurengirwa n'abahigi kubacunga parake ya Ruvubu biremezwa n'umuyobozi wayo bakunda intwari Mariko.
Turafise ikibazo cy'abakozi bake usanga bategereza gukizura mu iparake mugabo atabikoresho bafise bikwiye aho usanga rimwe na rimwe bashobora guhura n'umugwi w'abahigi cyangwa bononye bafise ibikoresho kubera abakozi bake basanga barabateye ubwoba aho mbere nko mu minsi yahera nta n'amezi atatu arahera dufise abagarde babiri bakomerekejwe nabo bononye
bakunda intwari aranashikiriza umwitwarariko afise ku mutekano w'abacungera ubwo ruhongore kama rwa Ruvubu.
Tugasaba rero yuko leta yoshiramo ingufu ikagwiza abakozi canke bibaye ngombwa bakasubira bakarekura iteka amateka agahinduka abakozi bakizura mu bibanza bikingiwe cyane cyane mu bibanza birimo bashobora kubonekamo abantu baza kubonona bakasubira bakabaha uburyo ari nk'inko kuko n'ubundi kera baraziba abakozi bakizura ngaha bari bazifise kuko n'ahandi mu bindi bihugu nta muntu aza gukizura mu maparke adafise inkoho n'ahandi hose birakoresha natwe tukizura neza yuko leta yodufasha ikaduha izo nko kugira ngo dushobe guhangana nabo bantu baza kubonana park
uruhigi rutumbera ahanini ibikoko by'imbogo rukaze cyane gusumba ahandi mu bice bya parake biherereye ku ntara ya Muyinga nkuko ubuyobozi bw'uruhongore kama rw'igihugu bubimenyesha imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye ariko nsabe imbabazi ururimi rwanyereranye mwumvise ko navuze rubavu ha kuvuga ruvubu ni rero uruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu ruri mu gihugu cy'u Burundi sigwa rubavu ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye na yavugwa mu Burundi ahico gihugu kita arashika kwihangiro risabwa n'ishami mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS kwijanye n'incanco mu ruganda rwabereye mu ntara ya Ngozi mu ndwi iheze ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwavuze ko bumaze gushika ku bice 80% mu gihe OMS yo ishaka yuko igihugu cyose coshika kuri 90% intambamye murayumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu Ngozi Fidelity Shats
Leta y'Uburundi ifise ihangiro ryo gushika ku rugero rwa 95% mu gisata cy'incancu gitangwa mu gihugu ariko iremeza ko hakiri akagihaze tadindi ku mana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu kugwanya indwara ya sida
inovuga yuko adahanambanye nyamukuru zihari ariko turabonye yuko hamwe hamwe n'ubu hariho imigwi y'abantu bagikurikirana kwemera nibaza ko bakuta tajanye nk'ivyo gucandaga bamwe bita abemereza azibia baracabaye intambamye twizera neza yuko inyigisho ariko barahabwa abajeje intwaro izofasha kugira ngo uno mwaka turimo mbere uzoshobora bose kubashikira kugira ngo ntihagire umwana wo mu Burundi asigara inyuma ataronse incancu
abo bayoboke bazibia nabantu bagwiriye mu ntara za Kayanza nabo banza ntibitabira amasekeza incancu aba yatunganijwe mu gihugu bakimeza ko atandukanye no kwemera kwabo hagataho ngiye guca Burundi umwaka atunganywa kabiri indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo muri izo ndwi niho haheza hagacandagwa abavyeyi wungenze hamwe n'abana mufaso n'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza igihe yugurura indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo mu ntara ya Bujumbura mu mpera z'ukwezi 11 mu 2018 yateye akamo abo bayoboke bazibiya kuvavanwa n'iyo myemere ituma batitabira incanco kuko kubyiwe atamwana n'umwe akwiye gusigara inyuma naho biruko bukeye kabiri mu ntango z'ukwezi 12 mu 2018 igihe ariko harabasekeza ryo kugwanya ikiza cy'indwara mu giga mu Burundi bamwe bayoboke bazibiya kiretse ko batagitabiriye hari n'abakubaguye abana babo batewe izo ncanco mu ntara ya Ngozi mu komini ya Tangara abana babiri barakebaguwe ku kuboko aho batewe urushinge abavyeyi babo bakabikora mu ntombero y'ugushaka gusohora uyu muti batewe naho Burundi butarashika kwihangiro rya OMS iyo najya akaba ari 90% ry'abacandazwe ubwenge naho ibitigiri byari bigeze mu ntango z'ukwezi kwa 11 kugeza ano mango hari ciyongereye mu ntango z'ukwezi kwa 11 2018 ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwamenyesha ko bugeze kuri 45% ariko ubu uvuga yuko bushitse kuri 48% bukishimira intambwe bwateye mu tuye tuvuzi
novuga yuko ure buvuzi bwagerageje kuko nta karere k'ubuvuzi katashikanye 90% bifata yuko naho mu mugambi w'igihugu cyo gucandaga ibibondo dufite ibera byiza gaha muri Afrika ika mbere no ku isi hariho abana twasanze mu ntara zimwe zimwe batari baracandaza turavye rero ibiharo twufise twashimye ko benshi bashikishe 90% bashoboye kuronswa incanco
kubijyanye ho nisekeza ryo kugwanya indwara ya mugiga mu shikanje rw'amagara y'abantu bashikiriza ko barengeje ibitigiri zihangiro bari bihaye
ibiharo twari twiyemeje gushika ko byari ibiharo bishika ku bice 95% kuba twashikanye ibice 95% n'ibice 6% cyumvikana yuko twakoze neza cyane mbere turashima cyane ko twakoranye neza abajejwe amadini twashikiriye abene gihugu baba 1,000,000
hisunzwe ibiharo biva mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi no kugwanyikiza ca sida ivyigwa vyakozwe mu myaka ya 2016 na 2017 abana barenga 78 ku gihumbi bitaba imana bariko baravuka 47 ku gihumbi bapfa batashikana umwaka na yabavyeyi 344 bapfa bariko baribaruka ku mugomo ku ntara ya Ngozi Fidelity Shatse ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongere ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bakunzi b'inkuru zinugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ntiturabibagira ariko imbere yaho tubanze gato tunyarukire mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania tubabwira ingene impunzi z'abarundi zakiriye ingingo y'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu ariwe Kassim Majaliwa yo kugara amasoko rusangi ari muri yo kambi agifatiye ngingo mu ndwi heze yavuze yuko ari kumvu z'umutekano. Reka mumva ico abahungiye muri yo kambi bavyibaza ko kuri micro menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Induta James Jovin.
Mungano yugawe twebwe abanyagihugu tuhagereye ibibazo bikomeye. Ica mbere turonka ububwishaza tuca tubura ico gukaba kari byo ukaba byahora biva hariya mubaha bakabizana muri mungano natwe tukabashira ubushaza hagashabaho gukaba ugasanga umuntu arashoboye kuronka indya azarakaba n'izo yaronka kwisitowa.
Kuri twebwe impunzi twahungiye muri ikambi ya Nduta twaragize umubabaro udasanzwe twumvise ko mu ngano bayugaye kandi yahora idusahiriza muri byinshi. Mu by'ukuri twari ko turasaba nk'abatanzania bene data ko mu gihe boba bazanye ibidandazwa ko batobazibira bozana ibyo bindi bidandazwa twebwe tudashobora kuronka ngaha mu ikambi ntibabazibire babarekure hanyuma dukomeze twunge ubucuti. Vyukuri mwoba mugize neza bazanye utuntu ntibabazibire babareke kuko hari byinshi twebwe impunzi tuba twifuza tudashobora kuronka kuko tutemerewe gusohoka inkambi. Ariko iyo abo bene wacu baje baba Tanzania turaronka bimwe bimwe.
Umutekano n'uw'igipolisi iyo mungano ntiwo kwinjira batagusatse ugenda hose barimwe barakubona hama ugashikaho bakagusaka mu isoko haba harimwe abapolisi none uwo mutekano n'abapolisi bawonona n'abarundi bawonona ni bande bayinzizamwo kutabarengana namba nikibi kiba kiba mwijoro none abo bantu ko bizira mwijoro bagakora ikibi bakisubirirayo n'ukuvuga ngo bitegwa na mungano bitegwa n'ibisumwa tuba twasumye hariya. Eka nukuri turagowe uyu mwunyu mwaduha nurushira umwe none wo wujye ukwezi kose ku munsi kabiri kabiri nukuri uri murabira babira baho ututumesa niho twagenda tugasamba tukagira ati ehe kumbure ari numuha muhujije akakubara turazu ukori wanje ndagupimira hurima hama nzoja ndaguhereza imyumbati ushira abana none nukuri dupfire hano ico ntikibaho nukuri.
Abarundi turafise agahinda mu mutima kubera yuko iyo soko yari dufitiye akamaro kadasanzwe cyane nk'abarundi bahungiye ngaha mu gihugu cya Tanzania. Byashika iyo umurundi afise ikibazo canke akagenda mu isoko yasuma utwo abonye bigatuma nukuri nk'arwe nk'abarundi tunezererwa no kubona yuko menga tubayeho nk'abandi none muri uyu mwanya abarundi tuziriki
nuko amagara yacu ashoboye kuba mabi hamwe bishitse bakayizana aha mu nkambi bishoboye kutugirira ikimazi mu gihe boyugurura n'ingoga byo dufasha kugira ngo tuze turaronka icyo kurya cyo dukaba injya turonka ku isi toba kuko nta buryo bundi dushoboye kuronka kugira ngo dushoboye gukaba ibyo turya. Kandi ikindi umuntu ntashobora gukenera ibyo kurya gusa hariho n'utundi tuntu dukenerwa nk'uturato kuko urabona aha mu nkambi nta birato dupokezwa umuntu hasha ukenera ikofera yambara ibyambagwa nubwo baduhaye bijya byambagwa ntabwo bitosheje ipantaro baraziduhaye mugabo ikabutura ibirato ntabwo twabirose ibyo o turashobora kubikenera mu gihe iyo mungano yobihari
rero turasaba ko bobugururira mayira muzoba mukoze mu byukuri ntitworonka ukuntu dushima ahubwo reka dushime dukenguruke nibindi biri imbere bizogenda bitunganywa
nuko rero bari abahungiye mu kambi ya Nduta ari mu gihugu cha Tanzania bariko baravuga ingene isoko ya mungano yugawe uko bavyakiriye sama soko rusangi yose ariko ni soko gusa ya mungano mukanya akajisho ku mbuga ngurukana bumenye
Bija bibi bira nuganuka kwa rivi
eka nibihu
ngo nibihu akari navyisomeye
ndakubiye kwa tarivi
nivyo
nivyo
eka sivyo ehe dupingi utangiki
mupinga umvirizi ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
mu nkuru iriko iranugwanugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi tugaruka ko ni zuguru iri hagati ya leta y'u Burundi n'igisata kijeje amahoro n'umutekano cy'umwe bwa Afrika kujanye no gutahukana abasirikare b'abarundi bari gufasha kugarukana amahoro mu gihugu cha Somalia mugambi wa AMISOM kwinogenekerezo rya 2008 niho bari bavuze ko abarundi ingabo zigera ku gihumbi zoba zose zamaze gutaha ako kugera ino saha amaze gutaha amajana ne gusa zoza ibizokurikira ni gute abatari bake baravyibaza ku mbuga ngurukana bumenyi iri mugenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse niwe yahaducishirize amaso uno munsi
Abasirikare igihumbi bari bategekanijwe gutahukanwa kuva kuwa 21 z'uku kwezi gushika kuri uyu wa 28 ntibabaye bagitahuka bose bivuye ku kunyinyurana kuri hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bwa Afrika kuri ico kibazo amajana ne nibo bamaze gushikanwa mu gihugu gusa Leta y'u Burundi hisaba ko haba inama rukokoma y'abakuru b'ibihugu kugira ngo bafate ingingo ntabanduka umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabivuze mu ndwi iheze ari kumwe na mugenzi we arongoye igihugu cha Somalia yagendeye u Burundi ariko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko ingaruka zishobora gutangura kwibonekeza kubijanye n'uburyo bwahora bufasha abo basirikare ko mu bijanye no gufungura kwivuza hamwe n'ubwakoreshwa mu bitoro uhereye uyu munsi bategerezwa kuba buri indege batahuka kugeza ubu ariko ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka ubumwe bwa Afrika kugira ngo butange umuco aha rero mu kiganiro giherutse mu bashinga amateka kubw'iyo ngingo bamwe babona ko iryo gabanywa rishobora gutuma aba Ashabab ari nabo bariko baragwanywa bashobora guca babangamira igihugu cy'u Burundi Amede Misago numwe muri bo
kuko burya iyo ngo mubanye agize ikibazo n'inzu y'umubanyi ifashwe ukarera amaboko na gwa wirasikigo Somalia ari nk'igihugu tubona kinini ya nkakijya uno munsi tuvuze ngo ivyafatiwe mwako kanama kumutekano utubifate minenego na nabujya abasababo bazi cyo twabakoreye ko atari ciza ejo natwebwe tuzoshikirwa
ukutumvikana kuri ico kibazo cyo gutahukana abo basoda ku ruhande rwa leta nuko yahungukira mu buryo bw'amafaranga mu kuronka ayagaciro nubwo kandi leta yagirije bamwe mu batavuga rumwe ko babifisemwo uruhara ubumwe bwa Afrika bwobwo buvuga ko biri mu mugambi wo kugabanya ingabo ziri gufasha muri ico gihugu aha rero u Burundi bukaba bwari bwaragerageje kugwanirira kudatakaza ayo mafaranga kuko ivyo gutahukana abasirikare vyatanguye gusabwa n'amashirahamwe atahoyegamye mu bya politike kuvaho habaye ukutumvikana ku kiringo c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2015 nkuko bisanzwe turasoma ivyo bamwe nabandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi kubera ko ari byinshi cyane turasoma bimwe tutavuze banyane kuvyandika Tuhere kuri uyu yanditse abaza ati mbega none abo basoda bari bagiye gufasha kugarukana amahoro canke gucingero emwe hahaha akabigatwengwa nk'akeza uyu ndi nawe ati murabona baraho ko bajya bakaravye iyo mitwe ubu bose barayimenye kare mwavuga ngo leta ntikura amahera reka bitahire bose ibya Somalia bibatekurukane namwe ubu nawe agira ati Uko biri kose ingabo z'u Burundi zari zashimiwe cyane gose muri ico gikogwa cyo muri Somalia ko zivyifatamo neza nizitahire nibabona ko haragahaze ku bwazo bazosubira bazitumeko hari n'uyu yanditse agira ati ukagira naho borara barakora neza gute leta idashaka ibiganiro hari kizovamo ndi ngaha muzombwira emwe bavyita kununuzwa. Tugarukirize kuri uyanditse agira ati akaje ko ntikazirumwe ababifisemo uruhara bose bararaba bisubireko. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakinene kuri duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com. yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joe yamufashije mu hinga bw'ivyuma. Diane nahazi nabategure nongera ndabashikiriza wanyu mu ntara y'uno munsi, tuzongere ejo nkaho twatanguriye.